Gakuza.
Tunywere mu Gakuza nurukurikirane gudukino mutegurirwa mugashikirizwa n'umuhari uharanira gateka kazi na muntu rigiteka. Tuvuga kubiriho twigisha dukebura tugahanura. Muzokwama mudukurikirana ku munsi w'Imana biciye ku muhora wa WhatsApp guteranya amajana 256 amajana 71 ijana na 78 amajana 261 sit wezi 3 akaburungu lig agakwego iteka akaburungu bi Facebook lig iteka tweet @ lig iteka
where pig
so
kuran waje kuraho umviritsa ndabaha minota itarenga ingahe 15 gusa nazo umviritsa eh
ntanyaro ko ni havera tayazi na gato rupiga nyarukasha ragukwega maguru
kale kasha wowe ni jewe wo nyaruka
bayi
ahubwe kigira ngaha ndabifatikize ye
ibyo nibikiga rupiga ewe ka ye wabaye iki kore waje ukomeye
none mwebwi muje matohoza cyane muje kumuramutsa wesha tambuka neza ndo wiki
oya si byo yigira ahubwo je mbona yarems rupi wabaye iki
leka leka wa shadule aha mubona yana mahiri nakubiswe ngo ni nemere ivyo nagiritswa nanje atavyonze
eme hasiye mata munani gusa
mvemash
eh umuzamura haruru
none gasheva
niki
cyo kuri bimubona rivyo
nakamara mwaza
murashobora gukubita umuntu gushikaho mu mugaza
eh none mwaze yikimwe n'umuzi ko bigenda gute kandi umvirize musiye kumba njamo narimwe namwe mungira gasho murumva
eh oyi gitera bwo wari gaba Nalo bari muziki. Wo muhana hakurikije amategeko. Mugabe ivyo kumuboreza igufu ntibirimwo.
Utiki. None hata kuduma tekwe kwebwe. Wero pi. Subira ari ningoka. Uzumara kandi kwezi kose. Ata numwe se kuza kuramutsa wewe.
Oya mbabari.
Urahumba nguti nkoko ntuti cibitse. Umuntu naho yoba yagiriwe n'icaha. Nta gihano camahiri kibaho. Uko nuguhonyanga gateka kiyo
erega burya n'umufungo arafise amateka n'amategeko amubahiriza izo bamuzamura byibuka
tunywe